Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byanjye mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'anshu timwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 11 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 muri kumwe na Frederica Unikije. Ubu naho nkuko mu bimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Leta y'u Burundi mu ntango z'indwi igiye kurangira yarasohoye urwandiko ruvuga kwishyira hamwe rya Buraya rishobora kuba ryaragize uruhara mu guhunganya inzego z'igihugu no mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Leta y'u Burundi ivuga ko yaronse inzandiko zakwiragijwe zerekana kwishyira hamwe rya Buraya ryahaye umutahe ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryagiranye amasezerano n'abantu bari bahawe amabanga yo gutera umudurumbanyo no guhungabanya Leta y'u Burundi. Bamwe mu bantu bahawe ayo mafaranga ngo muri iki gihe barafise umutahe utungane ubarondera, mu gihe ayandi muri ayo mashyirahamwe aregwa ko yahawe amafaranga muri iki gihe atagikorera mu Burundi. Ivyo rero byaratumye mu ndwi iheze Leta y'u Burundi yiyamiriza uruhara rw'ishyirahamwe rya Buraya mu kudurumbanya amahoro mu Burundi imbere y'amatora y'umwaka 2015. Ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryagizwe ko ryatanze ayo mafaranga n'ishyirahamwe ryitwa War Child Holland Burundi, mu gihe mu bagirizwa ko bagiraniye amasezerano iryo shyirahamwe harimo Pacific Ninahazwe yahora arongoye ishyirahamwe Focode. Yamara ku munsi wa gatatu ibiro by'ishyirahamwe rya Buraya bikorera mu Burundi ryariyamirije ivyo birego bikaba byavuze ko ari ibinyoma. Reka rero tubanze tubumvishe inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza kuri ivyo birego vyose.
Mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radio na televiziyo by'igihugu, umuvugizi wa leta Philippe Nzobona basigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none nka za social media zerekana uruhare rw'umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera ayo makuru asa na inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politiki keze mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Inkuru ziri muri izo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama mwaka w'2015. Haravugwamo idonido d'ingenzi ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryagiye iraha amafaranga Barundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari kwisonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko barabondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye ahabona zigeze yongera ku zindi nkuru leta yarisanganywe igitohoza zirimo zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenge ifise ajyanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi, cyane cyane mu bashatse kubwizamo umugambi w'amatora mu mwaka wa 2015.
Turetse kwa ayo matora yahavuye aho umugambi uri ku tegetsi sende defde dukatsinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko yizi.
Izo nyandiko rero zagiye habona zigeze zerekana neza yuko atari imbeshe shyira mu gihugu bya Buraya byamye birota guhindura inzego zitorewe n'abenegihugu kugira tereke inzego zivyaduka bishiriyeho. Aho yiwereje izo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka ndanaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza cyo kumenya impamvu zamazatumye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose zirafata mu kanigwa Barundi n'u Burundi ryama ryo rijya ku isonga mu kuzisaba no kuzishyigikira imbere y'amakungu. Gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara, ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatika Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi kazoshira habona ikizoba yashitse ko byanye nibiri muri izi nyandiko
gushika ubu ibivyagirije ntacu umwe bwa buraya buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu buserukizi bw'umwe bwa buraya ibujumbura byabwijwe ijya America ko barufam veta atwara ubwo buserukizi atacu bivuga ko ahubwo twaronderera ku mvugizi w'umwe bwa buraya Catherine Ray ibuse no ku rubuga rwa Twitter uwo mugabo aturuka mu Budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntacarashikiriza ico bikora bimwe mu by'ubumwe bwa buraya bugaya mu gihugu veta yabivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka
soyons clair la situation au Burundi n'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015 la sécurité qui est revenue
hagira ati ntitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'2015 umutekano naho wagarutse ntushemeye iho nyango ajyagataye akazi na muntu abantu banyuruzwa n'abarezwa igufa babandanya kuvuga ubwisanzwe bwanye politike itangazamakuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane icyo gituma ibiganiro bihuza abarundi bijyakumira bitunganywa ari ngombwa wahoze arongoye Tanzania William Mukapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'Uganda imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba
essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans précondition.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka w'2016 ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu uwo mwaka umwe bwa buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga gufashisha u Burundi ibihugu bigize umuryango byavuze ko twigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiza kiremwa muntu tudahagije ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ACP bigizwe n'umugabane wa Afrika amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari nabyo leta yifuza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
turasubiye kugushimira eroje uri kaneza kuri iyo nkuru rero muri kiganiro twatumiye umushinga ntahe uri Nyamitwe ariko ndabona umurongo wiwe utariko urakora neza ntaraboneka ariko mukanya nibaza ko tuza kumubona twatumiye kandi umushinga ntahe Pacific nini nahazwe muri neza Pacific
mwiriwe gusa ari kirutana hangaza mu gitangura bega mwankomeye nka ko nubise ngo waho zarongoye fukodirongowe nandugo
oh deka tu sile moneza tuye ko nini na hazwe Pasifika arongoye ishyirahamwe Fokode
murakoze
yego turi kumwe kandi muri aka kanya na professeur de Gracia Sankina Hamida mwiriwe neza professeur
ndagwaye mwiriwe Frederico
murakomeye
na mahoro merci
yego reka dutangwe kuri mwebwe nyene mutubwire ibyerekeye ibyo birego byatangajwe twarumvise ko n'ishyirahamwe rya buraya rivuga ko ari binyoma ku bwanyu ibyo birego bihagaze gute
bo jewe uko ndabibona umaze kubona ibintu biri ku inomero sinye kandi bivuga n'abantu bikavuga n'amazina bibaza ko ata kuvuga ko atari byo nuko umuntu avuga ko atari byo ndetse akavuga ukuntu bitari byo kandi bisinye kuko ababisinye barazi ko ari abantu tukabata n'amazina wumva nibaza ko niyo byo nibaza ko ari byo atangorane na kimwe
mureka tubaze mushya na Pacific ninahazwe hado mwakuru toke muri ibyo birego ibyo birego byifashe gute ibyo birego nivyo mu gihe vyo bari vyo ingaruka zavyo nizi
ubwandere bwo numvirije itangazo rya guverinoma ya leta y'u Burundi je nivugamo numvise rivuga ko hariho mu byandiko babonye bavuga iyo babivanye ibavuga n'ibyo byandiko ivyo arize muri iryo tangazo rya leta ica kabiri nuko bavuga yuko abanyaburaya boba batanze amafaranga yoba atuma ngo ubutegetsi bw'u Burundi buhungabana ariko kandi bakaca baguma muri ico gifungo nta namwe bavuga ataya mafaranga yakoze iki kumagucya habaho uguhungabana kw'inzego kubyerekeye itangazo rya leta ibintu twanze tubifate gutyo ariko kandi imbere yo kugira itangazo rya leta risohoka twari twabonye ibyandiko ntituzi neza ko ibyo nyine bariko baravuga ibyo byandiko bivuga ko ishe byafashije bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu gufasha ko imiryango yabo cyangwa bo nyene basohoka igihugu kubera ko ubuzima bwabo bwari bubangamiwe ikintu nagomba ndabwira yuko icyantangaje ari ngende hamwe leta yavuga ibyo numva ingene ivuga ngo ni ibintu by'ibitangaza yoba yaratowe nagiye ndabwire ko abari hagati y'akazi na muntu bakigwa ubwa mbere n'amasezerano yo mu 1998 yishyirahamwe mpuzamakungu ONU ayo mategeko akaba yemejwe ubuserukira u Burundi ari hari bose bayemereza hamwe mu nama ya bose ya ONU inyuma y'aya masezerano yo mu 1998 haciye habaho mu bisata bitandukanye ku isi ayandi masezerano bagiye barashyiraho ku bijyanye no gukingira abahari hagati y'akazi na muntu ni ngucyo nk'abanyaburaya bafite icyo bita le ligne directrice sur les défenseurs bazinga umwe bwa Afrika burafise amasezerano be nayo yerekeye abahari hagati y'akazi na muntu iruhande y'ibyo hagiye harashyirwaho ibigega bitandukanye ku isi bishobora gutabara abahari hagati na muntu iyo barangamiwe
mu majambo
abanyaburaya abanyaburaya baratwica icyo kigega mbere kizwi no kuri Twitter abantu bashobora kukibona
Pacific majambo
bakete defenders abanyamerika barafise muri Freedom House kigega nk'icyo hari ikigega ku isi kizwi cyane cyitwa
mu majambo make Pacific
hariho n'indi migambi hari hagati y'Ubufaransa n'Ubuswisse
mu majambo make Pacific mu kanya gato Pacific mutubwire Pacific mu kanya gato
oyi ukora bene ibyo bikogwa zigutabara abahari hagati y'akazi na muntu iyo babangamiwe nago mbere ndabwire mu kurangiza kuri icyo kibazo
Pacific reka ndagusabe inyishu ngufi cyane gose Pacific mu majambo make cyane gose mwebwe muremera cyane muremeza bakuru avuga ko mwa Ronse mutaye guhungisha abanyeshuri bo kwitesa
kwa leta yagira ibiki
ugo ruhara mwara rukoze
sinumvise ikibazo uruhamwe
mwebwe mwarafashije abanyeshuri guhungisha abanyeshuri kwitesa
fokode na muzera buje mwise bakugamye ko fokode na ifisi kigaga ihungisha abantu arizo mwisemo
leka ndabona umushyana hahe uri abonetse na bagene uri mwiriwe neza uri nyamitwe mwiriwe neza
mwiriwe neza n'ishe makuru
mwiriwe murakoze murakomeye
yego namahoro
yego tugaruke ku birego byashikijwe na leta nashaka mutubyire hariho abavuga ko ivyo birego bishora kuba ari binyoma nkuko ishyirahamwe rya buraya ryabivuze ikintu cemeza abarundi kwivyo birego ari byo niki
Ishambere nindi amora cyane bitangazo uri gabura ngatikirije bivuga hari bivuga yuko ibi bifafuro izi byandiko bitarije icyo bareshuje bavuze bati twebwe nk'abanyaburaya bitwigeze tugira uruhara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo bareshuje ariko ibyandiko byo birigeza bireshuza baremeze neza yuko ibyandiko bibaho biriho ariko bakagira bati gukanda tubikora n'ahandi hose ku isi ibyo rero aho kino leta y'u Burundi ihagaze leta y'u Burundi ntivuge yuko ubuga buraya budashobora gufasha umuntu ibibazo yuko cyangwa ibibazo yuko yoba abangamiwe aho leta y'u Burundi ihagaze ni uko ubuga buraya bwafashije umuntu azwi neza ariko arakurikirana n'amategeko kandi azwi neza yuko afite uruhara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi kandi ibyemezo birahari icya mbere abantu barapfuye bishwe nande bishwe n'abantu bagiye mu barabara ninde yabagumura bakara mu barabara nibo Pacifique ni nazo niwe yavuga ati niwe mutwe turaruhuka ibyo tuzosubira tugeze n'akaruhuko tuzosubira ibyo rero mu gihe n'abantu baturiwe n'abantu bapfuye n'ibintu byasambaguritse ibyo byose birerekana ko uyu muntu afite uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ikigira kabiri ko bamuhaye amafaranga mu 2014 kugira ngo ashobore guhunga kuko bavuga bati arabangamiwe ni kuki mu 2015 igihe cyo gutegagaza inzego z'igihugu n'itanga z'igihugu yari mu gihugu cy'u Burundi hariho amatelefoni yabonetse aho yavugana n'abatembagaje inzego bitewe n'ibyo gihugu baravugana ku matelefoni barandikirana n'amamesaje ibi byose birahari mu gihe rero bavuga ibyo byose byakozwe uwahari yafashijwe n'urwa buraya ni byo bituma leta yavuze iti bwa bundi rero ubumwe buraya burafite uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitewe n'abanyagihugu burafite uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u
Burundi
ntihagaze kugushaka guhungisha umuntu ihagaze kugushaka guhungisha umuntu afite ni byo tegerezwa kubazwa kuko karonona amahoro n'umutekano umutekano w'igihugu.
Imbere yuko mpa ijambo Professor De Gracias Inamira nashaka mbanze mpe ijambo mushana hi Pacific nazwe tubiye niba mu 2015 yagarutse mu Burundi imbere yuko yari yata yahunze akanya gatoyi mushana Pacific. Pacifica muranyumva
neruka uwo mutahe bavuga bashize ko je nderuka bawusize ko mu kwezi kw'icyenda mu 2015 nashobora kuvuga ko ikintu cyabaye mu 2014 ico gihe uwo Pacifica nyabwo ariko aravuga niba ari jewe yari ko arakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi cyari cyambere ikigira kabiri namaze kwivuga yuko ibyo bintu bisanzwe ibyo gufasha abana hagati y'akazi na muntu reka nawe nyine numvise atanabiharira ukuvuga ko ibyo rero byo basanzwe babizi ko bisanzwe ko bibaho muri icyo gihe ngira ngo abanyaburaya bo cyabava ko icya gatatu ni uku kuvuga ngo umuntu ngo yahungabanije ngo umutekano ngo abantu ngo baturiwe ngo ibiki ibyo byose ibyakozwe n'amashyirahamwe yigenga muri mbuma hako tuwazee mando bahamagara abanyagihugu kwiyamiriza ugonyange bw'ibashingiro ry'u Burundi n'amatezano y'Arusha byakozwe n'umugabo witwa Petero Nkurunziza agakwegera umuvumo ku gihugu amarira mu gihugu amagogwa yose dufise niba adakataho bihuriye n'uguhungabanya umutekano w'igihugu twaje guhagararira ibw'ibashingiro bagahira amatezano y'Arusha nimba hari umurateza
mushiranaye
abandanye tikiza n'inganda n'uyu munsi
aha ku radio ijwi rya Amerika twigisha inyifato nziza perezida w'igihugu bavuga ko ari perezida w'igihugu ntibavuga ko ari umugabo reka duhere ijambo Professeur De Gracias Nkinahamira tubwire mbega Professeur ingaruka zizoba izihe zoba izihe mu gihe ivyo bigego vyoba ari vyo ko hari abarundi bafashanije n'amashirahamwe kugira ngo umutekano mu Burundi utoseka.
Ndo urakoze kwa Federico jewe nkuko nama ndakubwira iyo tuvuganye n'ukuri kuba ndiko ndavugana n'abantu batakindi bakora atari gutukana ku burundero uri umurundi yateishon reka rero tubandanye tuvuga ibikwiriye urabona uyo Pacifique nyene jewe sindamubona na rimwe nari ndi nsanzwe ndi Buraya mugabo je namwumvise avuga ku maradiyo namwumvise ku maradiyo ivyo ni ibintu azi nawe nyene adashobora guhakana amajambo yavugana mu mesiyaje yatanga ahamagara abantu kwicana avuga ibintu aho bigeze ibyo ni bizwi ibyo tuzo byo byose niba hariho idosiye irabishyiramo irabivuga neza cyane amakosa yakoze arazwi mugabo igitangaje ni uko ibyo byose bikora azi neza ko afise abamuteguriye inzira y'ubucamo hamwe bidakunze ibyo ashaka nicyo bituma ubona iyo conversation bayisayisi avant bien avant kugira ngo babandanye kubikora muri 2015 ibyo si bitagatsinzwa muri ibyo asanzwe hanyuma rero nabyo urabona ibintu birimo de masaka buti guturira abantu guhamagara abantu ku maradi ubabwira ngo ni baje kwicana hanyuma rero ugahita ukava hasi ukava hasi ukabivuga ukabyemanga hanyuma akajya nawe akavuga ngo ukuntu ndakindazi iminsi niyatire yarashyize ko kuri iyo kombansi bagize dufinansima icyo nibaza rero ngo ingaruka yaje ndakwishyure ni ukuvuga yuko mu gihe urabona ibihugu byose byari ku isi birafise icyo bihagararira ko hari wa charte de mesozini hari wa charte de conduite aussi de l'union européenne hari wa charte de l'union africaine hariho n'ayandi makonvensiyo internationale notama ari muri Vienne n'ayandi alors kubona rero l'union européenne yaradutse ikajyanga kuvuga ngo ibihe amafaranga umuntu yuko uzoshobora guhungisha abantu ibyo bintu urumva n'abana bo kuri ETS babimbonera kure kandi barabyivuze barabyiyemerera kandi niho urabyumva bakabategura kugira ngo bateranye abandi urazi byabaye na direkiti w'amashuri baramukuye ibintu byose byabaye muri ETS byarabaye yewe ibintu bihari kandi nawe nyine ndetse nazo ntabihakana yuko babonanye nawe nyine barabivuga ko babonanye ibyo rero urumva mu gihe ariko arabitegura kandi akabitegurana hamwe na Union Europeenne kuva mu ya kumukambasi ya 2014 hanyuma akaza kubikora muri 2015 ibyo biyumva ko atakunda nta bazise baca kugira ngo babihakane nicyo bituma mvuga rero ubu asigaye ko haba ukurikiza amategeko kuko amategeko agenga imigenderanire y'ibihugu arahari ayo mategeko agenga ibigenda birahari bose kandi ayo Europe yenda yabona ntiyabihakanye yavuze gusa wari ngamadokima secret batwaye kandi ngo twebwe ngo ibyo niyo ngo twatwafise ibyo bya droit de l'homme ibintu bya droit de l'homme kuza kubigirana n'umuntu umwe
agira uti reka ndabasabe mumpe nyishu ngufi ngufi akanya karihuta reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Didas mwiriwe neza Didas matwumva
Mwiriwa.
Ndumu mwungu wa Didas tameze neza. Didas.
Ego tabu.
Ego mi. Mwuri hee Didas.
Nandina shahu bia. Chenere ye.
Ego mwuri hee.
Cheshina shaka. Dimugurundi Bujumbura.
Ego. Duga kujambo. Akanya gatu.
Cheshina shaka kukutere la. Nuko mbona. Ijaba. Ama nuko bona bari gutana amacambo ya umwe bwa buraya cyangwa ta Burundi kaje hamwe bagacerera inyishu ishobora cabaye kobera ije byose cyabaye cyasinzwe kadishwego n'ibyo bagatoraga akacure kadishwego n'ibyo bagatoraga n'imyo yacu cyite kirembya ama abo nabo bahungabaje umutekano nimba ko cyama na leta Burundi bakaganira cyange barafite amazi gutungana nicyo mbona cyaza bifasha kwego na gihugu basoba
ego medica dusabe mushana he uri nyamitwe yagira icavuze ku bishikirwa na Didas mukaje gatoye cyane gose
urakoze ku muryango icyo yo menye nuko uwakoze amakosa ntaja mu biganiro uwakoze amakosa arakurikirana no gutungana hariho bamwe bafundwe kuko bari muri izi guhika gutembagaza ibyo bitero n'igihugu abana nabo barahunze bariko bararondeza kandi bategereza gufatwa bitebuke ikindi nacyo ni uko kuri ibyo bintu bya vimuga buraya umuntu witwa Peter Schouten ari muri ya shyirahamwe Watchtide Holland yaranditse avuga neza yuko iyo kontra bace bayihagarika kuko batanze nabo nyine idahuje n'ibikorwa bategereza gukorera mu Burundi byari biciye makosa ayo makosa rero baciye bahagarika iyo kontra nicyo gituma na mwenge pacifique yagiye ku kubonona ko yavuze ati umutahe wasohotse mu kw'icyenda n'ibyo wasohotse mu nyuma wasohotse kuko hariho ibyo gufatirako mugabo tugira tuti ibyo gaburaya bwamuhaye amafaranga kugira ngo abundi mu 2014 ariko mu 2015 ayo makosa yakozwe ari mu gihugu cy'u Burundi ariyo ari karagerageza gusubiza ibintu ayo makosa mugabo wese azi neza yuko imbere yamaze gucibwa wewe byanze akayigira mugabo zamutakura zanyaka yiga zamusaga zahande abandi bakiri bato bagasigara barapfa bagasigaranirwa nabi nabo nyine yamaze kwitumuki niyo naho rero duhagaze tugira tuti ubuhinga buraya bwafashije ntibikiri kugira ngo zihungishe ni naho leta y'uburundi ihagaze nta n'ikindi turimo atari cyo
egome mushya na pacifique ninahazwe mu gice muvuze kubyashikirwa na Didas eka nibishikirijwe mu mwaka kanya nyine na mushya ntaye wiri nyamitwe
navuze yuko ijya nyuma je mperuka kuvugana buri nyamitwe mu kiganiro hari mu kwezi kwa kabisa kwa gatatu ku isanganiro mu 2015 kuvuga arabizi ko mu 2015 nari mu Burundi arazi yuko mu gihe cy'imyerekano yandungitse ko intumwa asaba ngo yipfuza ngo twohurira kuri Roca Golf no kuvuga nimba banyagiriza ngo ariho abantu bane ba telefone kumbure nawe yocaje mu bo twaravuganye imbere yuko izo za kudeta biba nimba akoresha amatelefone mu kwagiriza abantu ndi gusa ngomba gushyira ko ngaha muri icyo iganiro cya nyuma twagiraniye yaranyagirije ibyo nyine ngo nahungishije umuryango ngo kugira ngo ndogire imyerekano atamuryango ndahafise icyo gihe ndamubwira nti buriya iyo wumvise imiryango iriko iratotezwa uraryoherwa birashyira ugatwenga wumvise ariko baricwa bamererwa nabi ntisinifuza ko byo gushikira imana idufashe ntibuzubibone amakuru asumira buri nyamitwe umuryango wiwe nturi ngaho yarawurungitse nawe mumbarize yuko yarungitse umuryango kubera ko ariko ategura guhungabanya umutekano w'abarundi nimba guhungisha umuryango ubangamiwe ari ukuba umuntu aba ashaka guhungabanya umutekano muraza bahuje mu Burundi kundi bangana muraza bahugije imijyango muri cyo ni uko bangana kuba twikukira muraza ibyago twaciye mu byategetse n'abica abanyagihugu muraza marira abategetse n'abanye batera mu Burundi ibyo kuvuga ngo bataganira ngo bahunganije umutekano yewe nge karipe cyo Burundi dabica gi
bureka rekade ni jambo umushema he dugo siasa hinamira didasi yavuze ko ubu ika ibyabaye byarabaye kwiye kuraba nyine utungane bwo gukora mu bivuga ko iki mukanye gato cyane gose cyarusonde munwanyi aturindiri dugo siasa hinamira
uko urabona iyi munda ziko yakoze ikibi yama ashaka kugira ngo ati ndakinda cikure ku mugabo iyo hari ibyemezo naho bireze bikaze mugora nico gituma twiwe tuvuga n'ubundi abisubiyemo uwakoze ikibi wese hari azoza akurikirana kuko ni bibi bidafutwa cyadire ego bidafutwa hanyuma rero icyo nashaka kuvuga nuko ego mbe abahunze bariho turazi ko bahunze turazi nuko hariho abahunze barindiriwe hanze n'imodoka zibakira kuri frontiere zikabatwara ariko icyo nagomba kuvuga ni iki urumva umuntu wese yumva atafise umutima utamunekurira niyo tangwane hari abantu baragenda iyo nibisanzwe umugabo nk'ubu uwobaza ati wewe wahunze iki ko pasifike yari ngaha kandi akabona n'abantu bariko barapfa kamenya n'abantu yasize yishe uko bangana cyangwa yacumi batatumi bata uko bangana none icyo gihe kwatahunze mugakarindira kubona yuko bidashobotse adashoboye gutsinda hanyuma akaba ari yagenda hari n'ikindi rero mugambi abantu bahunze nta n'umwe wobaza abahunze nta n'umwe wobaza ngo akubwira ati jewe nahunze iki nakarandondera nakaramenesheje yarambwiye ati wewe utagitavuye ndakwica ndiko ndakurondera ndavuga ati naka yari kwarondera nta n'umuntu ashobora kuvuga ati hari umuntu yapfuye kubera ikintu n'iki n'iki nicyo bituma mvuga rero ndi ibyo ntakamaro y'umuntu aravuga ibintu uvuga kuko twese twareta twari bibonye turabizi ukuntu byari bimeze
nuko rero njye nibaza ko byoroshye cyane kuko mushobora kuba murenge ya karimbi ni nahazwe mu kuvuga ko yishe abantu ashobora kuba icyo ni kirego mbona ko cyaba gikomeye cyane gusa ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Fulgence mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ku ijwi rya Amerika
Fulgence mwanyumva
Sohuriza batumire
barakumva muri hehe Fulgence
bo jewe ndi mu Rwanda
yego me murafite ikibazo cy'imvuro duga ku ijambo mu kanya gato
yego reka ntabwo nshimire na papa Fulgence natwe ku byumviro aheje gutanga no ku kubaza ashikirije jewe nashaka kumutera intege ahubwo ntakangwe n'ibyo bariko baravuga mutama ubutegetsi ariko ubutegetsi ejo inyandiko yavuze nabyo nyiraza yuko ari izimu reka naze kuri uyu mutumire agira kabiri aravuga ati hariho abahunze batakirwa n'amamodokari batazi icyo bahunze nagombe ndamumenyeshe yuko muri iki gihe kuri iyi si kuri iki ijana c'ibihumbi na mirongo ibiri na kangahe donc turi ku isi umuntu yokwitonda mu byo avuga kuko ibi byose bije mwakwirangiye ibigifu gikuru muri iki kinjana kuko avuze yuko hariho abahunze atacyo bahunze n'utangururo bwinshi bw'abantu bahunga icyo bahunze n'abahunze bashaka gukandagurwa n'ibyemezo byinshi hakoreshejwe aciwe narahunze nahunze mba mu ntara ndashimye kuvuga inzika nitwe ko na dokimatasho twasoje dokimatasho nagiye kimwe kuri kugira ngo ahabwe radiyo muzamwekeneye ndoreza na komiseri n'utwara imbonerakure muri iyo kara noneho uwo muntu ariko akakwiye kwiradiya amakunga mwumva ngo hari abahunze atacyo bahunze mwumva mubonye
yego reka Fulgence reka tumuhe ijambo bisigure neza atubwire ngene hariho abahunze n'abahunze atacyo bahunze Professeur de Gracias Ntamira mu kanya gato
yahubira Imana ndego cyane cyo nayivuze n'ubu ndabisubiramo kuko n'uyu ariko aravuga uwo mubaza ati mbe wahunze mbe uwaguteye ubwoba ni nde ukavuga neza ibyo imiti mwahuriye hehe byagenze gute nabyo ushobora kukwishura nibyo ndiko ndakubwira niyo abifite naho nyine nibyo aba yavuze aba yatubwiye neza ingene byagenze n'uwo muntu yateye ubwoba nibyo yamubwiye n'ingene byagenze hariho baravuga yuko n'ibintu by'amaresepasi n'amapasiporo byatebye baratebye ariko imaze kuzura umurango kugira ngo baheze amapasiporo abantu kandi urumva rero umuntu iyo yahunze ari nda kuja kurundira impapuro uko nanjye narahunze ndabizi ngene byagenze ngabyumva ariko barakora muri pasi bagakoresha umurango ubwira batanga amarese pase n'amapasiporo kugira abantu bagende urumva hari abantu bari biteguye kugenda iyo niyo justifikasiyo yo mushobora kuvuga ampuzi yo yacakabi ni uko nawe nyine ubwiwe surgence nagize kubivuga natubwiye mu nzira yaramubwiye ati wewe urumugeseranzo uzo kwicyatsa nzo gira gutanga akabasha buza tekiniki umugabo turaje neza yuko muri RPA uyo Pacific nina hazi ya marikora aragira kokeza abira abantu kugira gute hariho nabantu bari andirect nigihe ariko baratumira abantu mu yakabiga nigihe ariko baratera mu kibitoke hariho abantu andirect mugabo urumva ingene bari babiteguye ntabyo nomenya ariko kumva ibyo byarabaye ibintu byabaye ibyo kuvunga rero je nibaza ko bufata kwifatira kuri izo bintu bisanzwe by'uko atamuntu n'umushaho ugatiyo nahunze naka nahunze iki
yego me arahize imyaka ibiri abarundi bari mu marushwa akomeye ubukene bwarabateye mu gihe pacifique ivyo birego vyo bari vyo mu gihe vyo bari vyo mwebwe n'abandi bose ku mpande zose boba baragize uruhara mu mutekano muke mu Burundi bariteguriye gusaba ikigongwe abanyagihugu bahagorewe muri iki Pacific.
Hallo,
mwatumva?
Ego, icyambere uyu muntu mwise professeur. Na lakini ufite dabishura ko kubina ikora avuga ku muntu yibaho kuvuga ko abantu bihumbi amajana ne bahunze igihugu ataco bahunga. Abantu birirwa baragandagurwa birirwa baranyurudzwa ababyeyi buzuye amarira ndamwipfurije ko nayibwiye nyamitwe muri shinga nayo ni muri profeseri nyene ndakwipfurije ko ivyo bintu twosubira kubibona ko bitokubako nihagira uwabazohunga nihagira uwabazototezwa ngo byatubaye ko ubundi kazoza kazokubwira kazokwishura ku vyoje kuvuga ushobora kwa kuvuga ibintu nk'ibyo ndavuga iki wawe kubisigaye hariyo ikintu kimwe gusa ngo mbagaruke ko ikintu bagumagaruka ngo ngwingirekano ngo yahamagaye kugutwira abantu nibutse ugandere bwo ko hari umuntu umwe yaturiwe ataraba hari umuntu umwe yaturiwe mu nyakabiga kandi byaratwabaje cyane ni mu bantu ba mbere bavyamirije mu byandiko ku maradiyo yaravyamirije ariko ico batabwira abantu uyu muntu yari mbonera kure mu nyakabiga yaje hazanywe n'umukozi w'iperereza yitwa Kazungu igihe ibyo kumuturira biba abapolisi n'abasirikare bari ku
Pacific muri ko muvuga ko imbonera kwirukirwa cyangwa
bari kuzabesha abantu
kiremwa muntu kiyakwiye guturirwa
hari kibazo ngaha kiteza kuzotomogwa umunsi umwe ico rero bakure mu kanwa kutubeshya ngo twaturiye abantu bakure kuko barazi neza ko uko bukeye uko bwije twe twamagara tugira tuti mugahura n'abapolisi mu marika amaboko niba bagira kubandanya muhagarare mwicare mushikaba bareke musubire mubandanye murabona ko arahebwe indwi n'indwi abantu bataraje mu gisagara hagati kuko mubahiriza uko twabibabwiye iyo biba nkuko biba mu yandi mu bindi bihugu bya Afrika imyerekano ibaye muze muje kubiraho
eh Pacifique nashaka munishure ikibazo nabajije
ibanze rihagarara
ikibazo nabajije Pacifique
icyo nagira nongere nerekane neza ni murare umwanya izi mpari zijemwo izi mpari zije kubera ko muri nongi buce dutangura hazotangwa raporo y'umugwi wa ONU uri kugirira amatohoza ku vyaha by'ubuhungiro hagati y'akazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi iyo leta y'u Burundi yarase gukorana n'umugwi wa ONU
mu kanya gato
ariko basacoba barongera kutuza namwe ibiganiro ataho bifataye byo kudusanaza w'imari ku mwe gaburaya w'imari mu kubahagira hagati y'akazi na muntu ikibazo ntikiri ngaho
ikibazo
nibitabe
ikibazo nabagire mu cyane Pacifique nabaje ikibazo mu gihe ibyo birego byo bari byo
abantu bafata ku ngudu kwa ibyimbiro byo bya politique bagenda basigura abirwa baragandagurwa bareke kuzana impara ataho zifatiye ataho ziva ataho zija
mu kanya gato cyane rwose Pacifique mu gihe ibyo birego byo bari byo impande zose umuntu wese aziko afite uruhara mu buzima bw'abanyagihugu bwazimanganye haba ku ruhande rwanyu cyangwa urundi ruhande rwa leta muriteguriye gusaba ikigongwe mu gihe ibyo birego byo bari byo
mu kanya gato abantu bazaba bakoze ibyaha ariko turabona kwe dusaba ko cyane mpuza makungu ibakira urubanza bagakubitwa intare mu gahanga umuntu ashobora guhaguruka ngo yica abantu
yaje
gusaba ibigongo umuntu ashobora guhaguruka ngo amara abantu waje gusaba ibigongo ugafata abakenyezi ku nguvu ngo yaje gusaba ikigongo
bisaba ko ubutumwa
nimba ari njye nabikoze niba umworeko nimba ari inkuru nziza yabikoze niba umukoreko dusaba ubutumwa ntidusaba igihombo
ego imbere ko mpijambo umuntu wanyi dufite deo reka mpijambo umushantahe ubiri nyamitswe nawe nyene agire icavuze kubiheje gushikirizwa
murakoze cyane kuhusu ibijambo cyambere ukazifika remera neza yuko mu bibiri na cumi na gatanu yari hano ariko mu mfuko yari afite amafaranga yo gushobora guhunga mu gihe bigenze nabi twarahuye mu bijyambere bitari bike mbere arabizi ko twabonana icyo ntemera ni uko ari n'umwana murungitse ariko kuko nimba ari umwana mbyeho namurungitse ko intumwa yaramuhenze yewe twabonana amaso mu yandi tukavugana mu biganiro na telefoni yewe yari ayikimye ndayifise nta n'umwe nari mu kumutumako ikigira kabiri iby'uko umuryango wanjye uri hanze icya mbere cyoco bari basanzwe biga hanze abana arahanze bari basanzwe biga hanze kandi sindi umurundi wa mbere arunditse abana hanze ikigira kabiri barazi ibyambaye ko aho bafashe kunyandagura kandi nkagandagurwa nkashakwandagurwa n'abantu bari mu rwanda baganani nabo nyine bafashe ikintu nazi bateguye yuko bonye icyo bakinyicanya n'umuryango rero ibyo ni ukuri abo ibibazo by'uko bashobora kwica abantu hanyuma kugira ngo baronke ibyo bavuga baronke ibyo badamaza mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano uhari ibyo byarabaye bimwe bavuga ngo byandondeza n'ibiki bica abantu bamara kubiyicira bagasa bagerageza gufata amasanamu bakarunga hirya no hino ngo urumva ngo leta igira amata abantu ababikora bamwe barishikanye baranabivuze barayashikana muri butungane rero nta gikorwa munsi y'izuba kitamenyekana ni ukuri kuyasaba akajya ahabona nk'uko ubundi aho urabwe rwagerageje gufasha uyu muntu hanyuma akaba yifitiye amafaranga kugira ngo ashobore guca agenda mu gihe cyomera nabi nayo abandi bagasigara barapfa bari ngaha
na
kirango yari nabivuze mbere iyo kugira ngo tuyifate umwanya muremure ko mwagusabye gutanga iyishu ngufi ni uko twogira tuti igihugu ni icy'abarundi n'abarundi bose kugira ngo dushobore kukironkamwo amahoro ni uko ubutungane bwokora bugakurikirwa mu gahanga ivyo vuga ngo ubutungane mu mpuzamakungu ivyo kuri mepiriburwa muri gihugu cy'u Burundi biba mu gihe inzego zidakora inzego z'ubutungane mu Burundi zirakora integekibi zirafatwa zigahanwa kandi ikindi nacyo ni uko igihugu gifite inzego zitoreye abanyagihugu bitoreye inzego zatowe n'abanyagihugu kuva ku mukuru w'igihugu inama nshingamateka nkengezamateka baburamatari barahari abatwara amakomine n'imitumba bose barahari
iyo
nta muntu yoza asungaraye mu rwanda yavuge ngo igihugu cy'u Burundi ngo gitwara ngo muri sekeri n'ahandi ibyo ntibidashoboka ibyo nabyo nzi ko by'agateka kazina muntu agateka kazina muntu nibyo bariruka bakajya muri ibyo ni aya nyuma yari yatowe yo konona umutekano n'agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi
bagomba
kubeshyera inzego za leta z'ubutungane z'igipolisi n'igisirikare
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kubiriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na deo mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga deo
jewe ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gatoya cyane rwose
icyumviro bwa mbere ni uko tutamenyereye kuduhamagara kugira tubabwire ukuri nanumvise wiri nyamitwe nyine mu mwibaza ndumvine mubaza pasi savuga ukabona ibibazo biri mu Burundi igihe amatora yitegurira amatora igihe abari muri sosiyete sivile bagenzi bacu bahamagara abantu bavuga ko ngo nkuru nziza ngo yemeye gutwara yemeye kwitoza tuwaziyene manda ibara riragwa babivuga izuba riva jewe ndibaza ko tube tuvuga ukuri tubwire abarundi ukuri tubwire abanyaburayi ukuri ukuri kuratsinda uri hose w'umuntu w'imana birakwiye ko umuntu avuga ukuri igihe bavuga ku maradiyo ko tuwaziyene manda ibaye ibara rigwa babivuga izuba ripfa bene umurango bene umutaga bari ngaho amaradiyo ari ngaho France 24 iri ngaho jewe rero ndibaza ko umuntu ashaka amahoro mu Burundi ndavuga ngo abantu bo barahunze ngo bahunze bahunze kwera babonye abantu ariko barashya utwira umuntu izuba riva ku mutaga ndateye ubwoba nashaka kubwira uyu mwene data yatwara ishyirahamwe nk'uko ndaritwara Pacifique amenye ko ukoze icyaha cyose turi umukuru w'igihugu Imana izokubaza uwo muntu ahiye ahiye azira ubusa politiki zo guturira abantu tugomba ko igihugu kijya mu nzira yo mu nzira nziza mu nzira y'amahoro twitonde tukine politiki n'iy'abadukina tubyemeye ukina politiki twereka abantu inzira nziza ijambo ry'Imana mugabo ntidukine politiki twereka abantu guturira abantu twereka abantu ibi na biriya kugira ngo abantu bagure umugi abantu bakurikire uyu cyangwa uriya ni naho bazoba baciye mu nzayo aba banyaburaya baratiriko turabahenda turiko turabahenda kugira ngo bazane amayero bazane amadolari twiyerekane ko turabera twiyerekane ko dutunganye ivyo bintu navyo mumenye yaba bari ku maradiyo yaba bari mu sosiyete sivili yaba batwara imigambo uwo ari we wese ahamagarira umuntu mu nzira itariyo azobibazwa nashaka ndababwire ko Uburundi dufite amategeko Uburundi bwari kukiye igihe bwikukiye rero twe turi muri sosiyete sivili twirinda kujya muri politiki politiki hari habari kujya muri politiki abanyamigambwe twebwe turamama tukasukamo amabisi mbega ushobora guhunga ugahunga utwaye imodoka umuntu ahungira aratwara imatera umuntu ahunze kujya kwitwa kwideplasa niko bafita ntushobora guhunga ngo ugende utwaye ibintu ubwo utwaye ibintu si guhunga
yego mushya ntahe reka ndabona akanya kagire ka mpakanya abasiga ntahe twatumiye kugira ngo bagire icyo bavuze dutangwe kuri Professor Deo Ntinahamira ibishikirijwe mushya ntahe Deo mu bivuga kwiki
niko cyane Deo ibishikirijwe n'uwo mushya ntahe Deo mu kuri birumvikana babona kirina mana bivuze subwa mbere ikindi cyitwa ukuri n'ikindi gikomeye cyane ukuri n'ikindi gikomeye iyo abantu kumenya uko ukuri ariko kubaka kuko kwambi kurabesha ugira amaremende ya wa mvuga uti ibindi kwaza nga ukavuga ibintu uzi ko biteranya abantu kandi ukaza kuvuga ngo jeje navuze n'ibyiza nibaza ko harimo kubura ubwenge harimo kubura ubwenge ubwo rero n'ikindi gikomeye ikindi uvuga rero ni uko amategeko kuko igihugu kirimo amategeko abwiriza gukurikizwa kandi n'ibindi bihugu birubahana kubera kimwe cyose kigahiza amategeko hariho n'amategeko mbere abara y'igihugu cyonyine urabona nk'ibintu byo gutora kuri konsitisiyo yamaze kwipronosa nta kundi ni uko nyine nta handi bitwara n'ibyo ariko urumva ibyo byo abandi ntibabikurikije bagize bati sigaho nk'uko abivuze Deo ati uko bigenda kose aramutse yitoje ntituzomwemerera nicyo gituma avuga yuko ukwitoza kwa Nkurunziza atanahamwe guhuriye na birya byabaye birya byabaye basanzwe baronda ibindi kandi aho ubonaye babibuze bari biteguye uburyo kugira ngo bace bahunga bagende basige igihugu kiko kirasa nako bari basigaye bagituriye hanyuma kandi ndagira niyongere ko nuko uburyo abantu bahari utanguye gushyira urwango mu bantu ugahita babona mu byiciro cyacu cyarababaye kuva kera abenshi baratuse inzigo kandi barawuze benshi njyama ndiko ndavuga nta murundi atabuze n'ubutabuze directement cyangwa afite inshuti yabuze nicyo gituma ngira ndi bose bakwiye kwemera ibyabaye tukagira ukuntu dusoma kahise kacu gusoma kahise k'u Burundi kakaba kandi twese tukakemera hanyuma rero ndavuze ngo kundu umwasi cyangwa ire mugabo gerageza witonde hanyuma umuntu umwemere kwa se uwasha n'uburenganzira bwo kubaho atakindi
egome mureka duhe n'ijambo mushyana ya Pacifique ni nahazwe agiye icyo avuze kujya ashikijwe na Deo mukanya gato ntiwabishobora
nuko ibintu bivugwa n'uyu muntu wewe nje nta kimwe cyura kubivuga ko koko numiwe igihe twataguri higaniro Frederic nagusaba ko ibiganiro cy'abantu babiri bangana jewe na wiri nyamitwe ndabwira nti n'usure kuza naraza kumufasha urabona ko ari byo bakoze ibyo hanyuma ntumuze mu bisubire kugira ibintu bifisa ko bihegamiye
turafise Pacifique turafise ukuntu ngaha ku iradio ijwi rya America tutunganya ibiganiro
kandi wewe
urafise n'ibitunganya Pacifique bitewe ko cyane rwose duga ku ijambo mukanya ndaguhaye okay
ubwa kabiri navuze yuko nashinye ikintu kimwe mu byo twavuze yashyitse wiri nyamitwe aravuga kuri rimwe gusa yabwiye abarundi ko yahungishije umuryango kubera ko umutekano wiwe urangamiwe mu gihe yiriko arandika ngo abandi bose nibaga n'imiryango mu Burundi ngo amahoro yari iraye wariko arahungisha dufise n'amakuru y'abandi bategetsi benshi ngaho bariko barondera ubuhungiro bw'abana babo bamwe bakabesha amazina imiryango hirya no hino twafise ayo makuru
ikibazo cy'imiryango ihungira hanze turashaka kukigaruka ko tuzokigaruka ko mu gihe cyo mu gihe byashyirijwe na Deo n'ibyo twabasabye akanya karagiye
ubwa gatatu uko bitaratangiza ibiganiro nabwo kuvuga ko aya majambo yose mwumva ariko aragira ni guta wakuba barazi yuko igihe cyo kwishyura ibyo ariko barakora kiriko kiregereza ibi ejo bucyaratagura kwerekana muri woni ibyo bariko barakora raporo yanyu izosohoka mu kwezi kw'icyenda twiteze ko sentare mpuzamakungu izotinda ikugurura amatwara ku mabi ariko arakoregwa abanyagihugu b'u Burundi ibi byo kuvuga ngo bafite ngo ubutungane ngo buriko burakora Israel yari arufise Israel yari afite ubutungane bukora iminsi yose
ariko Israel yari akanya kagiye Pacifique uduga ku ijambo uduga ku ijambo
ariko nicyabugize kuguhemuka kwiwe kuzara kwica igihugu no kuzana genocide mu gihugu cy'Ubudage
yego me
wishyizwe na Dio mu myaka 10 ariko inyuma yatuzaniye amahano azoyishura nagira mbira abarundi ko bazovyishura kandi giye cyukwishura kiregereje
Pacifique murakura telefone kuri speaker ndabona mengo ntidushaka kumvikana kubera harimo interference nyinshi cyane gose reka ariko duhe n'ijambo mushana hawe iri nyamitwe ya gica avuze kujyashikijwe na Deo mu kanya gato cha cyashikijwe na Richard
kanya gato nuko amajambo amwe buga yakiri iminsi igihe cy'u Burundi ni kuva kera cyamenyere ariyo bavuga ngo mwe gakandatu niba byagirembwa bigakunda
se komi kumwe bandanya kumbiriza radio ijwi rya America turi kumwe na Richard miliyoni neza
mare cyane
muri hegarisha
mu Burundi
mega umrasikiwa zo chimubiro mukanya gato nabona umwanya wihuta
ashango mambaze patrike ni batoka tanundi muntu yo kirwara naza kumutwara umwanya ishura kutubaza tubiri gusa arakunze kuvuga ngo abarundi baragowe bagize ntimbega abarundi yemera ni abahunze mugabatwe mu Burundi sabarundi ikindi kigira kabiri mbega ko akunda kuvuga ngo nibafatire leta ibihano bafatire mu by'ubutunzi ngo bareke gutanga ifashanyo mbega abayifatiye iyo ngingo bayifatiye umukuru w'igihugu kumenga si we yabaraye ubusa barundi inyito byo tuba tubabaye amakindi kinovuga cyane majibi zose ndabyumvirije naciye mbona ko mbere maze kumva n'icyo cegeranye naciye mbona by'ukuri ko wowe warakoye amaze gukura utwiwe batumuhaye muri demire katoro ibyo ubu naho byabandanya byose uko bigenze kose wewe yari amaze kwironkera amahera y'uwashaka mugani wadeye yuko rero yoreka kubyara kokeza akaraba ibihuza abarundi bose murakoze
murakoze reka to nk'ijambo mushanahe pacifique nazwe agiye cavuze ko byo mushikirije rishaha duga ku ijambo mushanahe
mukanye gato cyane kaza timbega abarundi nabahunze gusa no abarundi n'abarundi bose hariho abakunze kuzana imvugo zo gutucanisha mwe bamwe babita ngo abene gihugu ngo abandi nabo ngo nabansi b'igihugu sibyo twese turabana b'u Burundi twese turota bimwe n'umubyeyi umwe tumwipfuriza kimwe amahoro no gutera imbere ariko igihugu kugira kiye mu mahoro harabaye hamasezerano abarundi bavuganye barabiza yagiye birabajyanisha muri kahise barumvikana ngene uburundi bukwiye kubaho kugira ngo bushobore kuguma mu mahoro atawanja wangura umugabo witwa Petero Nkurunzi yarabihonyora byose adusubiza mu kaga mu byo twari kuzi ko twasezeye ubwa kabiri ati mbere ko mukunda kuvuga ibihano mwibaza ko ibihano bizofatirwa Petero Nkurunziza icyo ni kibazo gikomeye cyane nibyo ibihano twipfuza nibishikira Petero Nkurunziza akareka kubandanya ahonyora abarundi muri ibyo bihano hari umwanya utoroshye urugamba rwose ntibigare rwagoroshye hari bitoroshye bizotugora twese twese tuzobara bise bene wacu bose buzuye ngaho twese n'amagogwa kuri twese ariko ibyago byaraduteye nyine ni gushika dushobore gutora umuti bituveko Nkurunziza bize niko bivuze neza abantu bapfa abantu bicwa n'inzara abantu bagwara icyo sikiyado kiwe kuko abo yicawe nyine ni benshi ajye nibitoyi ariko duteza gukora ku buryo arekura igihugu kigasubira kuba igihugu cy'abarundi bose
Pacifique
reka kigwanya abandi
reka nsure kwibutsa ko aha muri leta z'umwe za Amerika n'ahandi mu bihugu byose umukuru w'igihugu bavuga ko ari president si umugabo hanyuma nibirego itashigikiwe cyo kuvuga ko president yica abantu ivyo nibirego ibirego byose bitari sentare itaravuga ko ibintu bimeze gutyo nibirego twenga kwiragiwe ijwi ry'America tashobora kwemera kubibandanya na gatoyi reka ariko duhe ijambo umunywanyi Oscar mwiriwe neza
uyu ndagize mwiriwe
muri hega Oscar
ndi muri Sweden
murasikibazo mu cyimviro
ego je nafite icyumviro cyikiriza nuko kuri kinyamuhereje ko nibaza ko mutumira abantu mu biganiro mwo kwemera ko ari habemera ko Nkurunziza ari umukuru w'igihugu n'abatemera ko Nkurunziza ari umukuru atari umukuru w'igihugu nibaza ko mwo turekere uburenganzira bwo gufata Nkurunziza ashobora kuba atari umukuru w'igihugu mu gihe dufite inkere tubisigura kwingene yatowe bitari biciye mu mategeko
ubwo ni uburenganzira bwawe ariko ntitwemera ko abantu bavuga amajambo kugaya abandi cyane umukuru w'igihugu ngaha muri leta z'umwe za Amerika umukunda utamukunda ni president n'ahandi ni kubiteza kumera
nibaza ko muri leta z'umwe za Amerika bakuru b'ibihugu batogwa bikurikije ibyirizwa shingiro nibaza ko ari umukuru w'igihugu muri leta z'umwe za Amerika atwari igihugu atato
Oscar duga ku kibazo cawe kubera wewe nturi muri commission yerekeye amatora ivyo ntidushaka kuvyumviriza duga ku ijambo ubaze ikibazo
murabyumviriza kuko iradiyo igeje kumviza ivyo bitandukanye mugaye cyo nagomba kubaza jewe ico nagomba kuvuga ati tukubaza comtel mugabo nagomba kuvuga ko ibi bintu bariko baravuga by'ukuri ukuri sinibaza ko gufise umuntu umwe gusa umenya neza yuko abantu bishwe abantu bariko babandanye bagandagurwa n'ubutegetsi bw'u Burundi buzobibazwa umunsi uyu cyangwa uwundi mwigeze kuvuga ibigongwe nibaza batabigongwe bizoba hazoba gucibwa imanza ntahiga kwita mu gahanga abantu bose bavuze ibyo bagirizwa icyo nagomba kurangiriza ko sinagomba kuvuga byinshi nagomba kurangiriza kuri wewe mu journalist Frederic Nkurunziza wogerageza ukaje umutima amenyo ikiganiro ijwi rya Amerika rikari ijwi rya Amerika ntibijwi by'umugambo sende David cyangwa ijwi by'umugambo ya leta y'Uburundi
ijo nizangorane z'abarundi umumenyesha makuru atezwa kuba ari hagati ivyo ni vyimviro biri mu mutwe wawe kandi ni wawe ubishyize gute urumva na urafingorane reka duhi jambo reka duhi jambo abashyana bagira ico bavuze ku vyo muvuze reka duhi jambo wili nyamitwe
ngire uruye kuvuga yuko hariho abemera ko igihugu hari n'abatabyemera icyambere ni uko demokarasi ari gushyira aho abanyagihugu bashyize icyo ni cyo cyiswe Burundi yuko uyitowe n'abatowe bashya bagandagirwa kera abaye mirongo itandatu na rimwe aho abasore bashya bagandagirwa kera abaye mirongo itandatu na gatanu aho abashingamateka batowe bagandagiwe hari abaye mirongo icumi na gatatu aho ndadaye n'abiyo bishwe n'abanyagihugu bakagirwa ko ibi byose rero bintu byagiye birenona demokarasi yacu ko habaho akazi k'abantu biza kumenga nibyo bategereza kuba bari mu bibanza bitabonetse kituzasenya byose mu bibiri na cumi bujya byarabaye aho abatsinzwe baci bagira ikibiri bakavuga ngo bakeneye ibiganiro n'umugambi basize amatora hanyuma bagatera amagambo hirya no hino bacisha abantu nuko hari muri Bujumbura twita Rirare hari kure abantu benshi batashoboye kubimenya hanyuma bibiri na cumi na gatanu cya kibiri cyace gihinduka senarez abantu grenade irasigwa ibiziga amabarabara bagerageza kuvuga ngo bakeneye ibiganiro ibyo rero ukuri kubata mu byiko nkigusha ukuri ni uko niuko abarundi bamaze kwitorera indege kandi umukuru w'igihugu ahari yacemewe n'igihugu nta muntu n'umwe ashobora kuza ugatika iwe ngo igihugu cy'u Burundi ngo ntigigire umukuru w'igihugu ntibyagenze ku byagenze bigira iryo shingiro rirahari ntibigeze bivanwaho rirahari rero nibarindira amatora akurikira n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibibazo nabyo ko mu kwicenda igihugu cy'u Burundi gisenyuka tuzosubira kuvugana mu mwaka ugetegereje cya gihugu cyakenye hari n'umuntu wese nko kurigeza kwandika muri zona fuzi kuko turekere muri nziza perezida w'u Burundi ngo atazashobora kurenga ibihumbi na cumi na gatandatu adapfuye rero iyo ngiyo cyangwa se mbwira yuko yego
me ubona
mutwara buriya wari n'umutekano n'ubu u Burundi
ndabona ndabona akanya katujanye mushyira na pacifique namwe mbwira icyo muvuze ko bishikirijwe
abakavura ntabwebwe murimo ngo tuvuze ko tutembera ko Petero Nkurunziza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi nibyo twarabivuze kuva kare twaramwubashye kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushyika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva avuze ko aho niyo igwirwa shingiro twari tumwemera nk'umukuru w'igihugu wacu ubu ntakiri umukuru w'igihugu wacu ibyo wiri nyamitwe avuga ko abantu batowe baca bicwa birabaje gose kandi natwe biratubabaza ibyagiye biraba ku bantu bishwe baratowe ikibazo ahubwo ubu naho ni uwishyize atatowe yatanguye kumara abanyagihugu icyo nicyo kitubabaje nayo ubundi ku bwacu Petero Nkurunziza yahogera amategeko ku bwacu ntakiri umukuru w'igihugu cyacu kuva itariki mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu twebwe ntabwo tumwemera nk'umukuru w'igihugu nawe nyine arabyerekana mwe mwarabonye umukuru w'igihugu adasohoka igihugu mwarabonye umukuru w'igihugu
adakwiye
gashobora kujya mu bandi nawe nyine arabizi ko atari iwe burya ngo ntihagoye kwiba ingoma
ndabona akanya kagiye reka ubwo ari uburenganzira bwawe mushenahe pacifique mugabo icyo tuvuga ngaha ni uko ku ijwi rya Amerika tutemera ko abantu bakoresha amajambo reka atyoza umukuru w'igihugu reka duhe ijambo professeur tubahe ijambo rya nyuma ndabona akanya kagiye professeur de gracias ntihamira muvuge ku ijambo musozere
yego cyane urakoze cyane ndakunyakiza rwose cyane benshi ni cyane mbere nagomba kuvuga ni uko abantu bakwikuramo iterabwoba urabona gutera ubwoba akabangiye ngo nko muri kazuza ngo azora iyo gushyikira arava ngo muriye kubiha ngo mu kwezi kw'icyenda ngo nibyo bafatiye nk'umuzobiriya rero nibaza yuko ibyo atakintu bivuze na mba kuko nabo nyine igihe babitegura kuba mu byemeri gatozi mu byemeri kenzi nzari bazi kubizobananira urumva rero birashobora kwanka nabo nyine bikabananira ibyo bizi gutera ubwoba nta kamaro nta ruhare rwabo ikintu bavuga rero ni uko abantu aho bari bakoze amabi n'ababahaye indaro ubu barabizi barazi neza ibintu bindi byagenze hari n'aho ibyo bakoze bakiyifise bazobarekura nabo nyine bakaja imbere y'indaya kugira ngo ubutungane bushobore gukwa nibaza ko aribyo bya mbere rero bikomeye kuko urabona ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu atari umukuru w'igihugu ntiyakubwira imana yewe mu mirongo irindwi na kabiri
namaze musozire ndabona musigaje amasegonda cumi
Ndageje numero ndinakabiri namaze amezi atandatu mu bitaro kubera hari umuntu yansokoye mu mizimba mu mpimba urumva ndarenge mutani cyaka
2022 ariko cyo gihumura. Mugoroba mwiza mwese.